Twashimiye kumandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri kumutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 mu Rwanda mukatwumva kuri FM 104.3 ijwi rya Amerika ikaze makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Jean-Diane Ninahazwe. Urwego rujeje iperereza mu Rwanda rwahagaritse umunyagihugu yageranije igikorwa cya leta cyo kwimura abanyagihugu mu mazu yabo no gukora genocide.
Ubafungiye kuri sitasiyo ya Remera, iperereza rirakomeje mu gihe dosiye ye iri gukorwa kugira ngo ishyikirizwe ubushinjacyaha.
Uyu ni Murangira Thierry havugira urwego rujeje iperereza mu Rwanda rurimbe mu yageze hejani no ku isi. Umwamikazi w'Ubwongereza Elizabeth wa kabiri azoshingurwa igenekerezo rya 19 uku kwezi Ukraine. Yisubije bumwe mu burere bwayo Urusiya bwari bwarigaruriye aha muri Amerika, naho hari ko haba kwibuka ku nshuro ya 21 habagera ku 300 bahitanywe n'ibitero by'abihevyi. Idoni doyano makuru yose ni mukanyi sase. Nongere ndabahikaze gushikirangaje bwo kwivuna basi mu Bwongereza bwemeza ko Ukraine iri kiratera intambwe iboneka mu kwisubiza uburere butandukanye Urusiya bwari bwarigaruriye. Ingabo za Ukraine zemeza ko zigaruriye igisagara cha Izium. Urusiya nabwo nyene buremeza ano makuru bukavuga ko bwavuye muri ico gisagara, ariko bushimangira ko bwahavuye ku bushake bwabwo. Abasesanguzi batangaza ko kwisubiza ico gisagara cha Izium ari intambwe ikomeye muri Ukraine kuko ho biganisha kukwigarurira inzira y'indarayi Urusiya bwacishamwe ibikoresho n'ibifungurwa by'abasirikare bayo bamaze amezi arenga 6 ku rugamba muri Ukraine. Urere ingwano yakazemwo ho burimwo akarere ka Donetsk, abasesanguzi bakaba bikeka ko Urusiya bushobora kurungika izindi ngabo muri ako karere kari mu minwe ya Ukraine mu ntumbero yo gukazayo ibitero. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no munsi hari kwibuka ku nshuro ya 21 abantu bagera ku 300 bahitanywe n'ibitero by'iterabwoba byo ku itariki ya 11 y'ukwacenda mu 2021. Ibitero vyagabwe ku cicaro gikuru ca gisirikare Pentagon ni New York hamwe no muri Leta ya Pennsylvania. Abategetsi n'imiryango yaburiye ababo muri ivyo bitero vyagabwe n'indege z'abihevyi baza guhurira aho vyagabwe bibuke ababo. President wa Amerika Joe Biden ijambo ryiwe aza kurivugira ku cicaro gikuru ca gisirikare kuri Pentagon. Madame wiwe Jill Biden nawe aje muri Pennsylvania. Vice President wa Amerika Kamala Harris n'umugabo wiwe baza kuba bari i New York. Umwamikazi w'Ubwongereza Elizabeth wa kabiri azoshingurwa i Londres kuwa mbere w'indwi iza hazo ari igenekerezo rya 19. Uno munsi ikiziga ciwe cavanywe mu ngoro ya sandariyemwo iri hagati mu gihugu muri Ecosse kijanwa mu iri ku murwa mukuru wa Ecosse cajanywe n'umuduga aho abatandukanye bagenda baramwunamira mu kiringo c'amasaha 6 urugendo rwamaze. Ejo kuwa mbere ikiziga ciwe kizojanwa mu katedrale nkuru ya Ecosse yitiriwe Umweranda Jules, hanyuma kizovanga aho muri katedrale kwa kabiri kijanwa ku kibuga c'indege cerekeza i Londres aho azoshingurwa. Kuva muri Ecosse kugera i Londres azoherekezwa n'umukobwa wiwe Anna. Ivyaranze umwamikazi Elizabeth wa kabiri muraza kuvyumva mu mpera zano makuru. Aya makuru yose rabagezeho hirya no ku isi mushobora kongera kuyasanga kuri izi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com, adresse ya YouTube yacu, Instagram, Facebook na Twitter ni VOA radio yacu. Mukanya tuja mu karere k'ibiyaga bigari. Nongere ndabahikaze urwego rujeje amatohoza mu Rwanda rwibe mu mfunyapfunyo rwarayirutaye muri yompi. Umunyagihugu yitwa Shikama Jean de Dieu yagirije leta gukora genocide. Ibindi kuri ino nkuru nta mwezi wacu asumta kabuye.
Umuvugizi w'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB niwe watangaje aya makuru. Murangira Thierry uvugira uru rwego yabwira Radio Ijwi rya Amerika kuri uru rwego rwaraye rufashe bwana Shikama Jean de Dieu ukurikiranyweho ibyaha byo gupfobya genocide.
RIB yafashe kandi ifunga Shikama Jean de Dieu ukekwaho ibyaha bibiri aribyo gukurura amacakubiri n'icyaha cyo gupfobya genocide. Shikama Jean de Dieu yafashwe nyuma y'uko akwirakwije amajwi ku mbuga nkoranyambaga aho yumvikanaga agereranya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 n'igikorwa cyo kwimura abantu batuye mu midugudu ya Kangoro na Kibiraro byo mu kagari ka Nyarutarama mu murenge wa Remera mu karere ka Gasabo. Ubafungiye kuri sitasiyo ya Remera, iperereza rirakomeje mu gihe dosiye ye iri gukorwa kugira ngo ishyikirizwe ubushinjacyaha.
Hashize imyaka itanu humvikana ibibazo hagati y'abaturage batuye mu kagari ka Nyarutarama hazwi nko muri Banyahe. Umujyi wa Kigali wakomeje gusaba abaturage kwimuka, uvuga ko aho batuye ari mu manegeka ndetse ko bashobora gushyira ubuzima bwabo mu kaga. Shikama Jean Dodier na bagenzi be bagiye bumvikana kenshi bavuga ko batazimuka mu mitungo yabo badahawe ingurane ikwiye. Uyu mugabo yatawe muri yombi kuri wa gatandatu nyuma y'amajwi yari yakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga aho agereranya jenoside yakorewe abatutsi n'igikorwa cya leta cyo kubimura mu butaka bwabo.
Uzumva ubu butumwa ndi gutanga wese akazumva ababanye twarapfuye cyangwa turiho cyangwa tutakiriho, azamenye ko leta y'u Rwanda yateguye jenoside kuri Banyahe. Banyahe bayita manegeka kubera ko ari ubutaka bukenewe kandi bugomba gukorerwa ibikorwa bikomeye. Twakorewe ivangura na leta y'u Rwanda, ariko si impamya ko ibi bintu ari ibintu biyobowe na perezida wa Repubulika kubera ko baramubeshya.
Nyuma y'iki gikorwa abayobozi banyuranye bazindukiye mu bitangazamakuru bya hano mu Rwanda basobanura iby'iki kibazo. Madamu Solange Muhirwa, umuyobozi w'umujyi wa Kigali ushinzwe igenamigambi n'imiturire n'imitunganyirize y'umujyi, yasobanuye ko kugeza ubu mu ngo zirenga 1400 zabaruwe mu bari batuye muri kariya kagari ka Nyarutarama, izigera kuri 600 zamaze kwimukira mu nzu zubatswe mu Busanza. Gusa hakomeje kumvikana abaturage bagaragaza ko batifuza kwimukira mu Busanza, ahubwo bakwiye guhabwa amafaranga bakajya aho bashaka,
bakajya kugwereza inzu y'icyumba kimwe na salo. Nkanjye n'urugero, mfite abana batatu, ntagira umukozi, ntagira n'abavandimwe banjye, buri wese yari afite umwanya we yari arimo mu rugo rwanjye.
Njyewe bakaba barambariye shambrete bakayimbara nkibaza ukuntu abana batarunze abana nabo mu nzu, batinyagambura bataryama uko bikwiriye. Ese umuvandimwe usuye yaryama gute? Ahubwo kugeza iyi saha nari mfite mu isanzuye. Njyewe icyo nifuza kwimuka simbyanze, ariko bakanshyira mu byo njye nkeneye bakampa amafaranga.
Umuyobozi w'umujyi wa Kigali ushinzwe igenamigambi n'imitunganyirize y'umujyi yumvikanishije ko bahisemo gutuza abaturage kugira ngo bace akajagari mu miturire y'umujyi.
Iyo wimuye umuntu warutse mu kajagari ukamuha amafaranga, uba ukemuye ikibazo cy'ako gace ako kanya, ntabwo uba ukemuye ikibazo cy'imiturire mibi cy'uwo muntu. Niyo mpamvu twatekereje tuti ariko se ubundi uyu muntu twimuye muri ino miturire y'akajagari tukaba tugiye kumuha amafaranga arajya hehe? Ese aya mafaranga tumuhaye muri iyi Kigali yabasha kubona ahantu yakubaka cyangwa yagura inzu cyangwa yagura ikibanza, ariko ari ahantu hadashobora gushyira ubuzima bwe cyangwa ubuzima bw'umuryango we mu kaga? Turashaka ko bakomeza bagatura muri Kigali ariko bagatura neza. Niyo mpamvu hafashwe umwanzuro wo kuba twabubakira.
Iyi gahunda yongeye gushyirwamo ingufu mu gihe muri ibi bihe mu gihugu hatangiye kugwa imvura, leta ikemeza ko igiye gukomeza gahunda yo kwimura aba baturage. Umuvugizi wa leta wungirije ari mukuru arinda kuri televiziyo imwe ikorera hano mu mujyi wa Kigali yabivuze kuri iki cyumweru.
Kigiye gukorwa n'igisanzwe gikorwa, bamaze imyaka baganira basobanura banashyize mu bikorwa. Uyu munsi noneho hari amazu yuzuye arenga 600 kugira ngo ashobora kujyamo imiryango yose isigaye hariya, niba ntibeshye. Igihe kirageze rero yuko bishyirwa mu bikorwa, nta mucamanza wabihagaritse, imanza zizakomeza. Umucamanza nagera akavuga ati nasanze mwaribeshye, umujyi wa Kigali uzishyura niba byarabaye itegeko. Noneho umunsi abayobozi bafite ububasha baje kubimbura, yaba ari polisi, yaba yazanye n'umusirikare, yaba yazanye n'inkeragutabara, uwo yazanye wese, ni yanga amategeko ahana kwigomeka.
Iyi gahunda yo kwimura abaturage bo mu midugudu itatu ya Kangondo ya mbere, Kangondo ya kabiri na Kibiraro ya mbere, iyi midugudu iri mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali yatangiye mu mwaka w'2017, aho abaturage basabwaga kwimuka bakava mu mazu byavugwaga ko yashyira ubuzima bwabo mu kaga. Abayobozi banyuranye bakomeje kujya gusobanura abo baturage akamaro ko kwimuka bakavaho bitabanyanye, ariko kugeza ubu bisa nk'ibyananiranye kuko hakiri imiryango imwe n'imwe ikihatura. Bamwe babashije kwimuka bagiye kumara imyaka ibiri batujwe mu Busanza, ni mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali. Abandi barimo Shikama Jean Dodier wafashwe kuri uyu wa gatandatu bakomeje gutsemba ko batazava mu byabo. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika I Kigali.
Asumta Kabuyi urakenuye tukivuga iby'ubutungane umufasoni Florian Irangabiye yahora bi Kigali mu Rwanda haracapfungiye Bujumbura mu biro vy'iperereza akekwaho gukorana n'imirwi irwanya leta y'u Burundi no kuneka igihugu inkuru ya mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru.
Amakuru y'Ijwi rya Amerika rifise nuko umufasoni Florian Irangabiye yashitse I Bujumbura mu mpera z'ukwezi k'umunani guheze maze agafatwa n'igipolisi itariki 28 zuko kwezi nyene. Umwe mu bagize umuryango wiwe uba I Bujumbura yemeza ko umufasoni Florian Irangabiye yaciye ajanwa n'igipolisi gufungirwa mu biro bikuru by'iperereza aho akiri gushika n'ubu. Florian Irangabiye yaramaze imyaka 7 I Kigali mu Rwanda. Amakuru dufise twahawe na bamwe mu basanzwe bazi uwo mufasoni avuga ko inzego z'umutekano z'u Burundi zoba zimwagiriza gukorana n'imigwi yitwaje ibigwanisho igwanya leta y'u Burundi hamwe no gukorera iperereza gikindi gihugu. Ijwi rya Amerika ryabajije umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye icyo yovuga kuri iryo fatwa ry'umurundikazi yaramaze iminsi aba mu Rwanda. Nkurikiye ntiyashimye kutuvugisha. Umuhari w'abakenyezi baharanira amahoro n'umutekano wabwiye Ijwi rya Amerika ko ataragira ko agira icyo bavuze ku ifatwa rya Florian Irangabiye. Bagenzi babo mu muhari w'abakenyezi inamahoro Florian Irangabiye yarakunze gushikirizamo ibiganiro byo guharanira agateka kazi na muntu cyane cyane akabagore nabo nyene ntibarashima kugira icyo bavuze. Nka bose iyo mihari y'abakenyezi bemeza ko iyo dosiye itoroshe mu gihe wafatiwe I Bujumbura atabasezeye kandi batazi n'icamujanye. Bavuga ko bazogira icyo bashikirije bamaze gukora amatohoza yabo. Icyo bikoze basaba ko yorekugwa akaburana yidegenzya nimba hari icyo yagirizwa. Bongera ko kwifungwa by'uwo mukenyezi yaramaze iminsi abi Kigali mu Rwanda ritera ubwoba n'abandi boba bashaka kwitaba akamo ko umukuru w'igihugu w'u Burundi adasiba guhamagara impunzi gutahuka. Umufasoni Irangabiye arazwi cyane I Kigali mu Rwanda mu mihari y'abakenyezi abaharanira agateka kazi na muntu n'abandi. Arakunda kandi gutanga ibiganiro ku maradiyo atandukanye y'Abarundi akorera mu buhungiro cyane cyane yitwa Igicaniro icisha ibiganiro ku mbuga ngurukanabumenyi. Umwe mu bo bagendana yabwiye Ijwi rya Amerika ati n'umugore w'inshuwe yari menetse atajya umuntu wa kandi tumuzi nk'udatinya kudoma urutoki ku mabi akogwa na leta y'u Burundi mu bisata bitandukanye. Igihe yagenda I Bujumbura mu mpera z'ukwezi guheze hari bamwe mu bo bakorana yasezeye. Bamwe muri bo bemeza ko bamuhanuye kutaja I Bujumbura kubera amajambo yama yashikirije ndetse n'amafoto yama yifotozanije n'abo u Burundi bwita abansi b'igihugu. Bagize bati twese twaragize amakenga twumvise ko yagiye I Bujumbura. Twibajije ko yoba agiye ahandi kanatsinda mu kuja I Bujumbura yabanje guca mu kindi gihugu tutaramenya neza. Biratubabaje ariko biragoye no gutahura. Uko niko umwe mu bo bakorana yatubwiye. Harabavuze ko yoba yari yagiye I Bujumbura kurondera urupapuro rw'inzira passport ariko umwe mu bamwegereye yaduhaye umuco. Yagize ati Florian arafise passport y'u Burundi kuva kera y'imyaka 10 yaje ngaha mu Rwanda gushinga ugwiwe imbere yuko impunzi za mbere ziza mu mwaka w'2015 ntiyari impunzi kuko yahoraja muri ambasade kurondera visa yo kuba muri iki gihugu nk'umunyamahanga. Icyo bikoze byari bizwi n'abantu bake kuko ntiyashaka ko bimenyekana. Uko niko uwundi bagendana yabibwiye Ijwi rya Amerika we co kimena bagenzi we bakaba batashimye kuvugira ku vyuma bifata amajwi. Ku rubuga rwa Twitter rwa Florian haboneka ko amafoto atatu atandukanye y'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame mu mpunzi ziba mu Rwanda. Bamwe baguye mu gahundwe bumvise ko uwo bahora bagendana basangira ashikiriza ibiganiro nk'umwe muri bagenzi babo yafatiwe I Bujumbura. Umwe muri bo yagize ati biraduteye amakenga kuko twahora twibaza ko ari impunzi kandi ko atasubira mu gihugu byoroshe, ariko nimba yabonye ko ari byo byiza kuri we ntaco tubihindura ko gusa ashobora kuba yarahenzwe canke yafashe ingingo gihutihuti. Imbere yuko afatwa agafungwa umwe mu bo mu muryango wa Florian Irangabiye yemeje ko uwo mufasoni w'abana babiri yaramaze iminsi atembera I Bujumbura ataco yinona haba mu manza zitandukanye mu bunywero n'ibirori bitandukanye ari kumwe n'abakunzi biwe. Cyclaveni inkuru Kigali kubwijwe rya Amerika.
bakunzi ba radio ijwi rya Amerika mutuye mu rasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradio akurikira
radio communautaire de la voix de Nikeno ibunagana ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7
radio ngoma ya Manyo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8
radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 99.4 n'ibice 4
radio communautaire la vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9 n'ibice 0
naho kuba dukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.8 n'ibice 9
ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugeza ku cyumweru
Nene bivuze mu ntango yano makuru umwamikazi w'Ubwongereza Elizabeth wa kabiri hazoshingurwa I Londres ku rugwa mukuru w'Ubwongereza mu ndwi iza igenekerezo rya 19 uno munsi ikiziga cyo cavanye mu ngoro ya Sandaviemwo iri hagati mu gihugu muri Ecosse kijanwa mu yiri ku murwa mukuru wa Ecosse cajanywe n'umuduga aho abatandukanye bagenda baramunamira mu kiringo c'amasaha atandatu rugendo rwamaze ejo kuwa mbere ikiziga cyo kizojanwa mu katedrale nkuru ya Ecosse yitiriwe umweranda Jules hanyuma kivanwe muri katedrale kwa kabiri kijanwa ku kibuga c'indege cererekeza I Londres aho azoshingurwa kuva muri Ecosse kugera I Londres azoherekezwa n'umukobwa wiwe Anna bikuru bikuru vyaranze ubuzima bwa nyakwigendera Elizabeth wa kabiri twaje mugenzi wacu Nairobi muri Kenya Elo Juli Kaneza
Umwamikazi Elizabeth wa kabiri ni umwamikazi benshi mu banyagihugu b'Ubwongereza bakiri uyu munsi bamenye azwi nk'icyitegererezo cy'igihugu ibihugu biri mu bwami bwiwe hamwe n'umuryango wa Commonwealth w'ibihugu bikoresha ururimi rw'Icyongereza yikwegeye ko yigarurira inkomezi n'inyifato y'Abongereza imbere y'uko anamenya yuko azohava umwamikazi mu mwaka wa 1947 yahimbaza imyaka 21 y'amavuko yatanze iganiro kumbonesha kure avuga ku rugendo rwiwe rwa mbere yakoze hanze mugabane wa Buraya mu gihugu cha Afrika y'Epfo
I declare before you all that my whole life
ndabatangariza ko ubuzima bwanje bwose bugufi cyane burebure buzobitangira bunitangira inda yacu ingoma ihambaye twese dukomokako
uwo mwaka nyene yabiranye n'umushyango wa Philip yavukiye mu gihugu cy'Ubugiriki ku myaka 25 Elizabeth yaroye ku ngoma inyuma y'urupfu rwa Samuzara George wa gatandatu yabonye impinduka zimbitse mu mibano y'abantu mu matwara yiwe yamaze imyaka irenga 70 umwanya yagabishije ku kaga ko gutangakanuka ibyumviro bya kera mu gihe himakazwa uturusho twivumbura rya none ubwa mbere yandika ku rubuga rwa Twitter hari mu 2014 ni ibintu bikatagezeho yari umwamikazi wa mbere yaganje umwanya muremure kurusha abandi bami bose bo ku isi umwanditsi akaba n'umusesanguzi w'izi bwami Richard Fitz Williams
As head of the Commonwealth, the Queen
Umukuru wa Commonwealth umwamikazi hari byo bazwa bya kera. Ni nka kahise kagoye kwiyemeza kuko kuyumvira ubwami nk'urugero amabi ya gikoroni. Ku byerekeye umwamikazi wibaza ubwitange bwiwe ku muryango.
Umwamikazi Elizabeth yaserukiye Ubwongereza mu bucuti n'abo bose bari bafite indangagaciro zimwe nabwo z'ubwigenge, ubungane na demokarasi mu buntu ahangana n'abatabikoze. Umwamikazi ntiyari abuze amakemwa mu gihugu ciwe bwite. Bamwe bamubona nk'igishushanyo c'urwego kitakigira ikibanza mu bihe bya none, isi y'ubwisanzure n'ubwiyunge na demokarasi akabonwa nk'umutwaro ku munyagihugu w'Ubwongereza rihita gisi. Urupfu rw'umwamikazi w'icyamamare Diana akabaye akajya kwa murwanya kumwagiriza ko yigize kizeze yankabwe icakoze aho yagira icambwe y'igihugu hari mukuri kwinshi
What I say to you now as your queen and as a grandmother
Ibyo ndababwiye ubu n'umwamikazi n'umunyokuru mbivuze bivuye ku mushaha icambere nshaka kubara Diane ubwanje yari ingabire idasanzwe nka kiremwa muntu
Umubano w'umuzukuru wiwe umushikirangoma William na Kate Middleton wazanye amaraso mashasha mu rwego rwa kera cyane igihe umushikirangoma Harry yabirana n'umukinnyi w'Irelandi w'umunyamerikakazi Michael Elizabeth yari ku isonga ry'umuryango boneka nk'ujana n'ibihe warurangiranwa wagutse kandi uzwi n'isi nzima ariko hari bihe bibi biburindiriye umuhungu we wa kabiri umushyirango ma Philippe yakoze uko amatohoza ku migendanire afitaniye n'umuntu yahanishijwe kuba yasambanije umwana hari na Megan bitandukanije n'umuryango w'ubwami kubera ibyagirije z'amacakubiri yafatiye ku rukoba urupfu rw'umushyirango ma Philippe umugabo wa Elizabeth mu 2021 rwasize igicapo gihoraho umwamikazi yifashe igandaro mu gihe ikiza cy'umugera wa virusi ya corona cyari ko kirandagata mu ihanga ryiwe Mukwa cyenda yemeje umushyirangaranje wa mbere agira 15 wo ku ntwaro yiwe igikorwa cya nyuma gikomeye yakoze ku mugaragaro umwamikazi Elizabeth n'igihangange muri kahise ka kimwe mu bihugu rutura byo ku isi ikiraro hagati ya kahise ku bukoloni bw'Ubwongereza na kazoza k'icyo gihugu nk'umufatanyabikorwa mu izitandukanye cyane rwose niyo yavukiyemo agendera Ubudagi mu 2015 yavuze ku mpinduka zagutse yabereye gihamya
In our lives Mr President we have seen the worst
Mu buzima bwacu nyakubahwa Perezida twarabonye amahano ariko kandi n'ibyiza ku mugabane wacu twariboneye ko ibintu bishobora guhinduka vuba mu neza ariko tunazi ko tubwirizwa gukora cyane kugira ngo tugume inyungu z'inyuma y'intambara y'isi
mu mugenzi wa cyami mu Bwongereza yo Elizabeth abereye umurinzi ubu iri mu minwe y'abasamuragwa biwe mu gihe Charles yitegurira kwima ingoma Ubwongereza barazwe butandukanye bikomeye hafatiwe ku bitigiriye by'abantu imico n'ubutunzi Mwisi ya hindu tsangiki guati, ili mwisi ya mvirindiri ya kazikabo kukwele kana igichapo chumuta hangar kwa siyoror.
Chuti zizgwi rya Amerika, uretse kuri FM, musanzwe mutwumvira ho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 n'ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda twandanirize ku gakino Combo Taxi.
Combo Taxi.
Combo Taxi.
Combo Taxi.
Mugiye gutega amatwi Combo Taxi. Taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari.
Mugomba muvirize Combo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga binini.
Munenda kusikiliza Combo Taxi, taxi ya Grand Lac.
Shofu, ndakurahiye. Nijyanye mafashe Combo Taxi. Urabona ingero ugenda nk'ikinyongoro. Mwarangwa ushobora kunyaruka. Jewe nk'antu haye bidandazwa byononekara kandi ntegeza gutanga ibugo.
Me mama, Combo Taxi unajua kama inakuwa tuzo ponctual na inakuwa ya kwanza kufika mbele ya wakati. Ndani ya hii region zote najua kutembeza mbio mbio sana jinsi nawezekana.
Ibyo una munsi byakunaniye. Urabije ko nk'antu haye inyama zononekara. Mwarangwa ndanye ukenda gucya none ubona dushika gute. Nshika n'ibintu bimeze gute.
Lakini mama, tunafika ku frontier.
Mushofe mwe hore rwose. Niba uyu mugore yihutaka kutumuda tafasha indege nayo kandi ugiye kugita iki uretse ko ubugugu bw'abanyarusangi rwose ntabwo bari kugufundira uko kwanyu guhora guhimye wagira ngo ni ukwibinika
ariko ntawewe ibyo bibyinjiyemo gute biraba ibikurabita kurabura bihaze turumvikana ninge nawe idumvamo ngo nk'agasazi kidumba mu mata
Hadi hapa tunafika ku frontier sasa. Eh Mungu wangu, mbona matogari iko mingi hapa? Eh? Hapa kuna kwa nini lakini? Mstari na kwa mrefu.
Mtoka mgani iko hivi?
Mbona habaendelee? Ale! Si mwendelee, tunataenda na shebo.
Ya, ya mingiru chahinja tubandanyu shai.
Enda shufi. Okay, muningoe hapa, niende niangalie nini napitikana pale ku frontiere. Mubakie moto gari mimi nakuya sasa hivi.
Ariko mana yanjye wije akutakiye ndabindi bimubisinzira. Aka karere ndi kazopfa gateye imbere. Hariho abanyamuhumure n'abanyabugo aribo bakora ku mupaka.
Rekanye
nda kurayi aka kazi kari bakiye gukora abantu biwacu dusange. Abanyamuhumuro n'abantu babanebwe ntarabona ku isi ya
mose. Koko ibyura komeje madam.
Bakora bikwe, bakwegura bak igo nyonzoro menga ni misiba utavuza abanyabugo bakeneye akantu ukora mu mufuko ukabahereza kugira abashobora kureka imodoka zirengana ndabira nkiyi nkubu n'ucumana
cyabiteye
uyu murongo ngana gucya wibaza ko ari kubera iki oh ndakurahiye abakiriya banje nkubu ntanumwe dusubira kunshorera
umva nkubwire nge nzi neza ko ibi byose byatewe na bene wanyu w'abanyarusange kubera ubugome bwanyu kandi
twebwe
abantu bagenda bagasaka umuntu ku mpaka asaka basaka babagamije gukereza abantu gusa
umwanya bamara gushane bike shofe wagarutse nizere kuza nyinshunzi
bimeze shofe
Ewan, kabisa hapa sahi niko na boga. Niyo nasa vile tutenda tafuta fasi ya kulala. Juu kama tuangalia jia tutalala moto gari kajikira.
Oh ya, yes, shofe nupu kini numisho, mana ya. Ulikula kusina shofe. Jena vango uwe, shofe.
Ewan, na mama, kabisa frontiere ilisha funga.
Ewe, mwichi. Bishoboka bitese kandi saha gufunga umupaka itaragera ko.
Ewa na bakili yangu inawezekana kama frontiere masaha kufunga tena ishapunguka kabisa.
Mana we narindi hose kuno mudamu ariko bunange ntambo cy'umupaka rwose kabakamba yewe. Umugore wanje sinamukira kuko rwose ntiyakwemera ko twahuye n'iki kibazo.
Ntiwigirishe aya namakosa yanyu.
Amakosa
y'ibyo. Mwebwe mwabikoze.
Oya babaye bene wanyu babanyarusange ho.
Mwebwe abanyamuhungu.
Baba namena na muko munachambana bure. Munachambania nini? Eh? Bila vyote muviache kwewe kwewe uviachi pale juu haiko makosa yako haiko makosa yake unasikia ni decision ya ba autorite ma localité zote djio kutafuta sécurité ya région
ngoko position chenye zo chafa tu hii chafa siku gari mbona tutegeza tu bimenya
ewa na hata mimi hakuna mwenye aliniambia juu angeli niambia na mimi ningebambi ningebapasha habari kabisa juu na mimi yote ni kwa si yabiwa hata kidogo
Nkubu wibaze yuko abo ba autorite hoho bafashe n'uwo mwanya kugira ngo baze batubaze twebwe ico tuvyumvira ariko mana yanje nkubu inyama zanje zose nkubu zigira zisubire zipfa
umva ibi bintu rwose birakamije kandi birababaje ndibaze igihe bazajya babanza kumva ibitekerezo byacu mbere yuko badufatira ibyemezo
en tout cas le manque ya communication yabo inatuafecte shibe ngine jubangele tuambia mbele hii vitu yote binge tufikie angalau sako tunafika sasa
mkuri bakwiye kwikebuka
we natwe tukagira uruhare mu byemezo bidufatirwa
cyari kiganiro combo taxi igikino mutegurirwa na la benevolence ya grand lac
combo taxi ni buri wa gatandatu na buri cyumweru guhera saa 12:20 z'umugoroba
kwenye radio Voix d'Amérique
Akano nga duce dusozera makuru y'ibiganiro twatafitiye muri kano kanya dushimira abagize urara bose mitegurwa vyaryo kuri mikoma ikomeje je Diane ni nahazwe yakoze Dieu Donné Cubahiro yegeranije amaju yacu kizina rya bagenzi bacu bose tubikebane twifuriza kwandanya muri ranirwa mu byo muri mo byose ahaje turaza kuba turi kumwe ejo aho ukera mu gatondo
tabara tabara bantu bawe tabara Lengera, vanu bawe lengera.
Mana, yirire ma, tinjinga, tataka. Ya verá bonísimo Atacar Tangumujisha, I'm a little bit of a head.